Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ku isi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, YouTube, Instagram na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi ni kiganiro mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Abahinga mu by'ibidukikije bagabisha ko ikiyaga Tanganyika gishobora kuduga ku rugero rutari ruherutse haraheze imyaka irenga ijana. Abahinga babandanya kwemeza ko hasigaye santimetero nkeya kugira ngo ikivuko cya Bujumbura ahakorera igisirikare gicungera umutekano mu kiyaga Tanganyika mu Burundi n'ibindi bice byinshi vyegereye ico kiyaga biterwe n'imyuzure myinshi. Ni mu gihe ikigo kijeje kugendereza ibirere mu Burundi naco kivuga ko hitezwe imvura nyinshi muri uno mwaka. Muri isangane no munsi turabigaruka ko twabatumiriye Professeur Bernard Sindayihebura amaze imyaka afata ibipimo n'urugero vy'amazi ya Tanganyika. Professeur Sindayihebura yigisha kuri kaminuza y'u Burundi. Ikaze Professeur Bernard Sindayihebura kandi mwakoze kwemera ko tuyaga kuri bino vy'ikiyaga Tanganyika. Ikaze muri isanga.
Bakoze cyane kwa mwantumiye
Eko. Imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezi na Professeur Munkundire ndabasabe ko tubanza gukubitira gato muri territoire ya Fizi iri mu ntara ya Kivu y'Epfo ni muri Republika ya Demokarasi ya Congo, aho imiryango irenga 108 irimo impunzi z'Abarundi ziba ahitwa Kenya Plage zivuga ko zihangayikishijwe n'iduga ry'amaziki ya Tanganyika kuko abandanya gusenyura amazu yazo n'imirima. Umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo yabagendeye.
Aha Kenya Plage yo muri sekteri ya Tanganyika hakunze gukoregwa uburobyi, ubuhinzi bw'ibigazi ndetse n'imyumbati. Hatuwe n'amoko y'ababembe, impunzi z'Abarundi ndetse n'abafurero. Abaturage batuye i Kenya Plage ndetse na Marke ho muri sekteri ya Tanganyika bagaragaza yuko bibasiwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika yazamutse hafi ikirometero kimwe. Ibi byatangiye kugaragara mu kwezi kwa mbere gusa mu myaka itatu ishize naho Tanganyika yarazamutse. Bamwe mu baturage bimutse aho bari batuye, abandi nabo amazu yabo yuzuye amazi, mu gihe abandi nabo bari kubaka utuzu two kubamo by'agateganyo. Ndagijimana Emmanuel ni impunzi y'umurundi ituye Kenya Plage, ari mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko. Avuga yuko amasambu yabo n'amazu yabo yarengewe n'ikiyaga cya Tanganyika.
Nasukwimuka nk'inshuro nka zitatu twubaka amazi yagatera yaduga Tanganyika. Abafise amatongo ahantu hameze nka kamutse bagatanga ahantu ho kubaka. Iyo bamaze gutanga ahantu abantu bahifashize mu kintu iri ngo cy'umwaka Tanganyika kandi gatera duga akurikira aho abantu bahawe ndaro. Rero uko niko byifashe muri kintu gisagara turimo.
Balange Andre ni umubyeyi ufite abana 8. Inzu yasenywe n'amazi, ubu ari kubaka akazu k'ibyatsi yifashishije amashanyi y'ibiti, ibigazi n'inturusu. Byemeza yuko bugarijwe n'inzara kubera ikiyaga cya Tanganyika cyatwaye imirima yabo.
iriduka ry'amazi ramaze korona ibintu byinshi gose ramaze konona amazu amazu benshi bari kwera bomagurika na nubatse n'inzu y'ibwiti uye usangira kabagurikije juru y'amazi ntituzi ngo byifase gute bo ese dusaba bagira neza nuko bo tugarukira ko kandi na leta ya Kongo igafasha abanyagihugu baba muri aka gace ka Kenya kandi abantu baragowe gose ni
aba baturage barimo abanyeshuri banyura muri ayo mazi yatanganyika bagiye ku ishuri abandi nabo barara mu mazi arimo bavuga yuko batewe impungenge ko bashobora kwandura indwara zituruka ku isuku rike Desire Mayugi ni umusaza uri mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko atuye I Kenya Plage
ubu ni umuzoza mumba yuko nakorera yabidufata abana bajyama mu bizaga twese tukajyama mu bizaga ubu nta muntu yicaye ni kugiragira agasabu na leta ireka ntacyabivugaho
saha I Kenya Plage ikiyaga cya Tanganyika kiri gusenya amazu gusa ahubwo n'abafite amahoteli imirima ndetse n'amazu ku nkengero zacyo muri teritware za Uvira Fizi Kalemi na Move n'abavuga yuko amazi yazamutse cyane hari ahandi naho Tanganyika yuzuye ifunga ibarabara abantu bakoresha amato mu ibarabara bava Uvira bajya Fizi
iyo umuyaga umajije kuba mwinshi mu cyo tuhava tugira ko ibibazo nuko hari igihe tudushyiramo tukanywa amazi ariko umuvundo tukagukubitira hajya nyine ipemba ruhanga hose amazi amajije kwinjira iyo kukubitiye umufundi moto yawe idakomeye hari igihe kinywa amazi aho nyine direct kandi umugosi niwe aca aho
umwami wa groupe ma y'ababungwe iri muri sekiteri ya Tanganyika teritwari ya Fizi ituwe n'amoko y'ababembe abasurero ndetse n'impunzi z'abarundi Charles Simbi avuga yuko bari gushaka aho batuza iyo miryango 800 yibasiwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika uyu mwami avuga yuko bakomeje gusaba ubufasha muri leta no mu mashyirahamwe abagira neza ngo gufasha abo baturage Tanganyika yasenye amazu yabo abahanga mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere muri aka karere bagaragaza yuko Tanganyika ishobora kuduka cyane muri uyu mwaka Veda Segabo ijwi rya Amerika Uvira
Bedastengabo urakoze Professor Bernard Sindayihebura murumva uko vyifashe hakujya y'uBurundi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo muratubwira mu kanya rero uko bimeze aho mu Burundi naho ariko imbere yaho mubanze mutujane mu kiyaga Tanganyika kiva hehe kikaja he kingana gute gica mu vya he bihugu
Ego mende murakoze cyane Tanganyika ni kiyaga nze kinini cyane nkuko mutanze mu bizi hanyuma kikaba icya kabiri ku isi uhereye ku kiyaga kiri mu gihugu cy'Uburusiya cyitwa Baikal gifite imetero 1,470 hanyuma rero ibihugu cyane cyane bine bikurikira nibyo biri ruhande ya Tanganyika aho rero hariho ubundi twavuga bufite ibice bitanu ku mazi ava mu Burundi hariho Zambia ifite ibice bitandatu hari igihugu cya Congo gifite ibice 46 ego hanyuma rero hakaba na Tanzania ifite ibice 41 nuko rero ubugene amazi aza muri Tanganyika ibihugu avamwo nibyo
ego turumva uko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo vyifashe nko kumenyesha amakuru y'ijwi rya Amerika bitucapiye mu nkuru yakoze ayo mazi yaraduze mu Burundi nivyo murabyerekana mu byigwa byanyu bitandukanye yaduze ku rugero rungana gute kuva ryari ni kubera ikubunye ariho hari impungenge gusumba izo mpungenge zitangura ryari ga professor
ego mechane mumbarije ikibazo cyiza cyane reka nabagire ku muriri kubera kuko burya Tanganyika ngaha mu Burundi sina mu Burundi gusa ibyo bihugu biri meze kwabwira yatanguye kuduga mu 2018 mu 2018 rero Tanganyika yari igeze ku rugero w'imetero 75 n'ibice 24 hari mu ntango aho no kuvuga rero harenga ko amasantimetero 28 gusa urumva Tanganyika iri ku rugero rusanzwe yari metero 75 aho rero hari 2018 yarenze ko santimetero imwe cyangwa imirimetero imwe urumva byatubona ibibazo turiko turabona rero Tanganyika rero rwagiye gusara bikomeye cyane kubera kuko muri ibyo bihugu bize kubabwiye hose byagenze nyine gutyo niho yagera ku rugero rudasanzwe kuko hari tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu yashikiriye imetero 1,256.58 ni ukuvuga imetero n'amasantimetero 58 murumva yuko zari nyinshi cyane kandi icyo nagomba kubamenyesha ibice 95% Tanganyika yamigera ku rugero runiniya cyane mu kwezi kwa gatanu rero hanyuma rero ejo narapfiye Tanganyika ngari Bujumbura rwari rugeze ku metero 776 n'amasantimetero 88 urumva rero yuko rwari rugeze ko rwari rurenza ko ku ahantu hasanzwe rwari rurengeje ku metero n'amasantimetero 88 so kuva kwari gutera ubwoba abanyabujumbura ubwabo hari hasigaye santimetero 20 kugira ngo amazi avuye kuri poro ya Bujumbura ashobore gutera poro y'Bujumbura urumva rero igeze ku rugero rudasanzwe rugero rurerure cyane cyane rudasanzwe ndetse bituma rero ingingo iteza gufatwa kugira ngo hanyuma rero ubabare kumvure bukeya cyane
murakoze cyane ego mu nkundire tuje ku mirongo ya telefoni duce tugaruka tubabaza utubazo twabateguriye ariko duha akanya abanyagihugu minabo ahanini baba basavye ko ibiganiro nk'ibi bikogwa turahera kuri Gakwavu Gakwavu ikaze ku ijwi rya Amerika
uraho neza Diane mimi na hazwe
ndaho ndashima nawe bimeze gute
nanjye meze neza cyane mwari mukumbuwe
natwe tuba twabakumbuye ariko tuba tuhari
yego
uri he Gakwavu
ni Gakwavu Gisagara mu Rwanda Ibutare
Ibutare havugwa maki
Utara kazuba ni keshi
nuko rero twagutumiriye Professor Bernard Sindayihebura kugira ngo atange umuco ku byerekeye ikiyaga Tanganyika casaze kiduka
ego ibyo ngira ngo mbaze profeseri ese ko Tanganyika ifitiye akamaro ibihugu byinshi cyane bigiye bitandukanye byo muri Afurika habura iki kugira ngo bakusanye inkunga cyangwa hakorwe ibikorwa bikumira izo nzaduka z'amazi agenda ateza ibyago hirya no hino muri ibyo bihugu kubera iki badakora ibikorwa kuri icyo kiyaga Tanganyika kirwanya isuri dore yuko banamenye yuko vuba aha ngo hagiye kuzaza iyindi sura aho ngaho aho ku gisirikare cy'Ubujumbura iturutse muri Tanganyika nuko kubera iki badakora ibikorwa birwanya iyo suri mbere yuko isuri ziba
isuri ntajya ni iki ni imyuzure
isuri ni imyuzure ni mu kinyarwanda mbivuze
urakoze Gakwavu ngaho Ibutare ugira umunsi mwiza
namwe mugire umunsi mwiza Diane
yego Professor Bernard Sindayihebura akabazo ka Gakwavu Ibutare
abakoze Gakwavu kuri icyo kibazo aheje kubaza ati mbega ibihugu zegere icyo kiyaga cya Tanganyika nta bikorwa bakogwa kugira ngo iyo myuzure ntisubire kuba burya ntibyoroshye cyane mugabo urumva burya yarakoze kubera kuko kuva 1992 niho rukuga yavuka rero rukuga aho yava harabaye ikintu bita baraje bubatse aho bubatse iyo baraje yatuma rero Tanganyika ikaja hasi cyane ize hejuru aho rero igihe cyane ibyo byarafite nk'ayo no mu Burundi n'ahandi hose muri ibyo bihugu hari mu 2005 aho Tanganyika iri kugera ruri hasi cyane ndazaga kugaruka ko aho rero yishyize hasi cyane hataba ikibazo kubera kuko ubwato ntibushobora kuronka ubugeni buhamuze aho ushobora kuhira rero urumva rero burya abahinga rero bakoze neza ubundi mu 2021 abahinga bindi iwacu baragiye rero sinagiye kuraba kumbure yuko ata kibazo shobora karabaye aho kugira ngo amazi ntabe makeya cyangwa ntabe menshi kuko mbabaye menshi bae mese ateri bato nibinyere tugo turabona aye mase naho nyene no bubato ndashaka kuronka washaka kubukora rero urumva rero buryo igwa bararikoze ego metane nagomba kumumenyesha rero uyo Gakwavu yuko mu gifaransa babita pintese na kire no kuvuga n'ibintu bisanzwe cyane byama biba nkuko amatangura mumbaza mavuze yuko aheze imyaka 100 abahinga bavuga yuko ko ari ibintu byama bishika iyi myaka 100 igeze mugatwebwe rero twarinze kurindira 100 bibaye haheze imyaka 60 ko i Burundi twaheruka ibi bayeri ibyo bihugu byose mu gihe mu 1954 urumva rero burya abatwari b'ibihugu ntibasamaye na gatoya ni ibintu bisanzwe ahubwo twora abubwire twubana n'ibi bihe ikindi nacyo umwaka abahinga nkabo murize buni wacu baravuze yuko mwayivuze mu gitangwa yuko habaye hazogwa imvura nyinshi cyane baravuze kandi yuko hazoba ubushuhe cyane twe twayibonye ngaho ibuzumbura mu minsi iheze kandi n'ubu bikibandanye ubu rero ibyo hanyuma abahinga bavuga yuko ibi biriko biraba biriko biraba mu isi yose ari ikintu mu gifaransa bita El Nino no kuvuga umuyaga ushushe mahari hanyuma ugacuza muri ibihugu nyene twebwe dutuyemo ari nacyo gituma byatumye rero haba imvura nyinshi nk'akarorero mu kwezi kwa mbere mu Burundi haraguye imvura ingana na milimetero irenze ijana ni ukuvuga iyo mvura isa n'iyaguye ndaye Bujumbura mu mwaka wose mu 2005 aho Tanganyika rero yagera hasi cyane urumva rero n'ibintu bisanzwe tuteza kubimenyera tukamenya kubana nabyo
ego tugarutse gato inkuru y'umwana isubira inyuma tugaruke kuri yama bya bigero by'amazi biri mu biyaga bitandukanye urumva Burundi ufisemo ibice bitanu muri ayo mazi yatanganyika muri Congo ho twumvise ko bimeze Zambia mwatubwiye Tanzania ukurugero ruduga bifise impungenge ko bishobora no kuhusigara kuri santimetero 20 ikivugo kigashwagwamo nayo mazi izo mpungenge muri Zambia Tanzania naho zirahari canke n'u Burundi na Congo gusaga professor
yo erumba bon uhinga abantu bize ibintu byitwa topography n'ukuvuga ibijanye ubwene isimeze barabizi cyane nk'ubu rero kwezo na pingu kai Bujumbura yuko hari metero amajana 2026 n'amasantimetero 8 ari muri Zambia ari muri muri demokrasi ya Congo ari muri Tanzania nayo ni wacu nokuvuga abari munsi y'ubwo rugero ubari mu mazi nokuvuga rero aho muheze kumbwira isizi ibyo byose bizanye bihose nuko niko bimeze rero ahantu hose uciye uca umurongo sinzi ko nkari ya ruguru mu mitumba ya mikobeko aho waca hari ya ruguru sinzi ko muhabona siye nk'umukobeko wotu patanye aho hantu hose ari munsi yaho nokuvuga yuko muri ibyo bihugu byose bitandukanye bari mu mwuzuri ya rero ibibazo turabisangiye
kwe ariko hagira igihugu kiba hejuru gusoma ikindi canke byose biba biri ku rugero rumwe nk'izo santimetero mwatubwiye
ibihugu ntibiri ku rugero gatoya n'umuntu gatoya mugabo nabo nyine usanga ku rugero ari nkacu kimwe handuzi wacu ari no mu Zambia biduka kumunyene kukuraze nk'isizi jene neza ubu nagiye muri Congo ni ikibazo kidasanzwe kwe hose usanga ari uko nyine ibyo byose birajanye jewe nize jeto ya kera ibyo babitwika tukira abana n'ibintu numva ego cyane hano nko uciyumva uti capa ahantu amazi yose muri ibyo bihugu gusa nari gucapira kwe ntabikorere
araduga kubereka amazi rero hari umuyaga mwatubwiye hari ibindi bituma amazi y'ibiyaga duga
umuyaga kubera kuko jewe burya igituma ndabikurikirana kubera kuko nabyanditsemo aho nayikombira ubushakashatsi muri doktora mu 2005 niho nari nanditse nyine kandi byanditsemo yuko nyine yuko ibintu mu Burundi byatanguye 1961 gucika 1964 aho rero muri iyo myaka yose hari haguye imvura muri ibyo bihugu bidasanzwe iri hejuru yo kugera rusanzwe ubu rero ibitigo turabona ni Burundi nyine kuko ibyo biharuro by'imvura n'abisabyenga ize buwacu mugabo mu bindi bihugu tunabisabye donc naho nyine byageze guturumba rero tugarutse rero ibyo bahinga mu Gifaransa bita tricentenaire ni ukuvuga ibintu bibiza bigaruka iyo haheze imyaka myinshi ibyo ni buraya bibaho yego natwe ku isi hose niko bimeze icyiza gusa ni uko twoza turikingira tukamenye ubugene twoshobora kwikingira kugira ngo nk'ibi turiko turabona kuko hari nk'ibi iwacu Bujumbura bwabaye bunini cyane kubera kuko hariho n'abantu bavuga Tanganyika niyo hanyuma rero icokorwa inyuma cyane cyane umwuzuri hano wasubira ku maroko
numvise neza canke ni namwambariye ko amazi aduga cyane mu kwa gatanu iminsi yose
yego oya ntimwumvise nabi cyane urumva hari aho Tanganyika igera ku rugero hasi cyane aho rero birahinduka irashobora kuba mu kwezi ku icumi cyangwa mu kwezi cumi na rimwe kubera iki imanuka kubera amazi ya Tanganyika iyo haba urumva iyo haba hari iti amazi atahinduka mu mwuka urumva rero niyo utuma imanuka rero igafiduka kugerero rero mu kwezi kwa gatano ibice 95 kwizana aho Tanganyika iduga ikagera ku rugero rurengeye cyane hejuru ni kubera amazi urumva abaciye mu nzuzi hanyuma hagaburira Tanganyika urumva rero nuko bimeze
izo nzuzi muvuga reka tufate nka Mpanda dufate nka Rusizi dufate nkandi uko Tanganyika iduga ni nako nazo ziduga
iyo urumva iyo igeze ku rugero rwa kure cyane niko biduga nazo nyina mugabo urumva uravye nka Rusizi munsi y'ibarabara hari ibubira iramaze kugera ku rugero rwo hejuru cyane urumva muri togiye n'ibikitwa muri Tanganyika ego cyane
murakoze cyane twakire Kenny Darcy Kenny ikaze ku juge Amerika Kenny uratwumva Citizen uratwumva
Yego ndabumva neza Diane
Kersi yagiye Citizen uherere he
Ndi Kigali mu Rwanda ni Marcel Kibagabaga
havugwa makinga mu Rwanda
turi amahoro akavura n'akazuba byose biri kuboneka
amazi mu nzuzi naho byifashe gute
Bonzi ni nisawa nta kibazo twebwe ihindagurika ry'ibihe usanga ariyo ntandaro y'ibi byose biba biri kuba binajyanye muri topiki mwashyizeho uyu munsi mboneraho no guhita mbaza ikibazo ariko ndagendera ku kibazo ngendeye ku bipimo mpuzamahanga byo kurengera ibidukikije ibintu bijyanye n'amazi n'imigezi ndashaka kumubaza ku bijyanye no kuzura kwa Tanganyika ese ibipimo mpuzamahanga birubahirizwa nibura ku buryo byaza nkurikira abantu mu kaga kuko iyo ugenda nk'ibishanga haba hari uburyo bigomba kubungwabungwa kugira ngo ibinyabuzima bibamo byo kwangirika ariko kubishanga nabyo bikaye amazi tukareba inzuzi cyangwa imigezi inyuma mu ruzi Tanganyika mu kiyaga Tanganyika nanone naho gihumekera za metero zawe zubahirizwa ku buryo umuntu yagira impungenge ko amazi nazamuka bitazatera ikibazo bibaye bitubahirizwa se hakorwa iki cyangwa numva mwabitanga iyihe ntererano yanyu muri leta kugira ngo ibyo byubahirizwe kuko usanga abantu benshi bavuga ngo ahantu ku nkombe z'ibiyaga hari ubucuruzi ariko ugasanga bagiye kubangamira ya mazi ugasanga nibo bayishyiriye bityo bigatuma ubuzima bw'abantu bukicira bukajya mu kaga ntabwo nzi rero n'imyitozo mpuzamahanga ku bijyanye n'imigezi ibyo igomba kubungwabungwa inzuzi zimenamo uko bihagaze za metero 50 uvuye ku mugezi kugera imusozi niba zubahirizwa cyangwa bapfa gutura mu kajagari ko babonye ku buryo hatazagira ubuzima bw'abantu bakicirira amarindo biba byagaragaye hakiri kare
ariko ndagukosore gato kuko uvuze ngo muri leta ntari ngaha ku bwa leta ni umuhinga abikora ku ivyigwa yabikoze ku ivyigwa ni profesor kandi harafise aho bihurira n'ivyo by'ibidukikije kuko mu vyo yigisha muri kaminuza y'u Burundi akora n'igisata cy'ubushakashatsi reka
yego ariko nange namubwira navugaga nti nura atatanga intererano kuri leta kubera ko biba byagaragaye ko icyo cyo kizabaho
ubanze ugume ku murongo gato kugira ngo wavuze byinshi twumve ko byose tubazo twawe yadutahuye professeur mwumvise kano kabazo kavuye Kigali
yego mitane sitize numva n'urumba rw'umwari muzamenye kunyandika yavuze ati mbega ati leta burya ni ukuri nk'uko nakubwiye nyine njyewe urumva n'umushakashatsi bwa leta mugaturi ngaha ubwira dufashe leta kugira ngo iminsi yose kanatsinda nabo nyine baratubaza ibibazo turatanga n'intererano iyo hari ibibazo ibi n'ibindi kugira ngo dushobore guhitura inyishu rero urumva rero amazi nk'uko nari namaze kubivuga ni ukuvuga n'imvura yabaye nyinshi cyane ni ukuvuga yuko abantu bavuguye Tanganyika aricyo gituma ituma idugana gato oya ni kubera nk'uko nabibabwiye kuva mu 2018 ngaha mu Burundi mu bihugu bine nababwiye ariyo Zambia Burundi Tanzania na Congo haguye imvura nyinshi uko n'ukuri abahinga nyine bari ngaha nyine turi ngaha ubwira tubumvirize ibigo mitanu ariko rero niwe ikavuze n'ukuri hari abantu bayivogereye izo si byiza cyane natwe ntitubikenguruka kandi nibaza yuko n'ingingo noneho zizofatwa no hanyuma ikindi naco mu Burundi hari iteko ryashinzwe ryitwa rokodoro mu Gifaransa ryashinzwe mu 2022 aho rero bashinga yuko atamuntu yovogerera Tanganyika ku metero 150 ibyo rero byarakozwe ariko baba muri demokarasi ya Congo bo bafashe imetero 100 Burundi bari barakoze n'ukuri mugabo rero icyatumye yuko ngaha ibujumbura abantu bavogerera rero urumva nta na hamwe bijanye yuko uko kubogerera ari byo byatumye Tanganyika iduga mugabo cyane kandi gikomeye suko Tanganyika yaduze oya kandi suko abantu bayivogereye nibaza yuko abandi nko muri parti y'igihugu nko muri Hollande ni igihugu cyane cyane cyagize ibibazo bisa n'ibi turiko turabona ngaha nyine baratoye inyishu zirama baragira ubuhunga bwo kubaka nta kibazo bafite hariho nk'ikindi gihugu kigira kabiri cyitwa Ubuyapani usanze mukizi hariho ibintu mu bigima byabaye kubera ibyo byabaye nubwo atuye batuma bitunganya mu marembo twe rero inyuma ibiriko biraba bituma twitunganya then ibaza yuko ziko noba namwishuwe nagerageze kumwishura mugabo
murakoze cyane kandi yamaze no kuva ku murongo wa telefone ariko ndazi ko adukurikira hari ko aratwumva kuri radio
yego
nibyo twakire na Norbert ku yundi murongo wa telefone Norbert ikaze ku ijwi ry'Amerika turaho turashima uri hega Norbert
ndi mu Rwanda mu karere ka Rulindo
akabazo kawe
mbere na mbere reka nshimire ijwi rya Amerika ryabashije kutuzanira abatumire bakadusobanurira cyangwa se tukagira ibyo twababaza nkibaza se ni Tanganyika ni gute ikomeje kuzura ese wenda nka leta y'u Burundi se cyangwa se nk'ibihugu baba baturanye ni gute baca nk'imirwanyasuri ishobora kugabanya ayo mazi kugira ngo ikiyaga cya Tanganyika wenda kibe cyareka kuzura kugira ngo hajyemo imyanda nkibaza nise wenda nta n'indi myanda nshobora kuyituruka mu mijyi itandukanye kugira ngo wenda cyangwa se niba n'ibihugu bahore kubohora w'amazi nta kuntu wenda iyo myanda bayibungabunga bakayikuramo kugira ngo wenda igabanuka wenda
telefone yawe iri kwumvikana nabi Norube uti ngo umuhora
ndi kukubwira ni wenda urabona yuko wenda uwo mugezi ushobora kuba wamanukamo imyanda itandukanye ni gute wenda bafatikanye wenda nk'ibihugu begeranye uwo mugezi ushobora kuwunyuramo imyanda wenda ku buryo wenda bayikumira nyine ikabashyirwa ahantu hamwe kugira ngo uwo mugezi n'ibinyabuzima babibungabunge nta kuntu waba baravuganye icyo namubazaga
sinzi ko ikibazo cyawe genda tumvise neza ariko ntacu reka ndamuhe akanya yishure urukura avuga iby'imyanda twari mu by'ikiyaga cuzuye sinzi ko araho bifitaniye isano ntacu ikibazo twacanditse reka tumureke agire ica kivuze kurakoze Norbe
yego namwe murakoze
yego profesa munkundira akabazo kicokogwa tuze kukashira ku mera y'ikiganiro ariko sinzi ko ico muvuga
kuri ibyo kubera kuko ibintu ko bitazanye kibazo cya kabiciwe
yego reka tukabikerera ko kabazo kicokorwa araza turaza kugaruka ko mu nyuma ariko mu kibazo ciwe mbyarire mu kindi hari ukuntu ayo mazi bashobora kuyakogota kuyakwega bakayashira handi kugira ngo canke ntibikore
urumva nijya ariko aravuga ntuze urumva rero burya akarorero nkabuhinga burya amazi ndabaye nk'iyo bari kubarubaka amazi ajya ubwene turonka amatara aciye cyane cyane mu ngomero niyo ndibaza yuko uyo ushobora kunyumva neza ni ukuvuga burya ni ukuvuga yuko amazi baragira urugomero urwo rugomero rero batabarufatanya n'ikintu bita kondite parce ni ukuvuga itiyo baca bashyira ngaho nyine hanyuma kubwira ngo zana amazi mu matiribine hanyuma itange umuyagankuba imbere rero y'uko ayo mazi aca muri iyo tiyo ariyo atuma tubaha umuyagankuba akagaragaza kugenda amazi adahinduka ariya yandi nyine kuko iyo abaye makeya amatara aboneka iyo abaye menshi asobanu gutayita rero mu gifaransa rero ikintu gisa rero kondite force ayo mazi rero arenze ko arataho handi ari nacyo gituma rero muri rukuga ibyo bintu ibyo bikorwa bari barabikoze ari n'icokorwa rero n'ibyaba ari ibyo rero abahinga bogenda bakaraba yuko atari ibyo ubu hatabaye ko amazi arenze mugabo nibaza ko atari ibyo na gatoya kubera kuko kuva igihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo itandatu na rimwe gushika igihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo itandatu na kane kuko wumva byari byarabaye hanyuma rero n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe hariho abahinga b'abarundi baragiye bavuze ko atandatu mu babonye urumva rero nibaza yuko nta bundi buhinga gushika ubu ntoba nasomye ahantu hose bashora ayo mazi. Ega mazi yatanganyika n'ikintu kiniya cyane. Ayo mazi ntiwoyanywa ni meza cyane.
Murakoze cyane kuduha umuco twakira na Jean Bosco. Bosco ikaze ku ijwi ry'Amerika n'umwe muri sanga. Murakoze professeur twakire Jean Bosco. Jean Bosco ikaze kujugya America.
Ego murakoze.
Uherere ga jambo.
Yewe ndi mu Burundi ariko ndaha muri Mozambique ndi kukazi.
Ndi muri Mozambique kukazi havugwa makinga muri Mozambique.
Na mahoro kweli na mahoro ndi muri Shimoyo.
Mhm. Ego urakoze kuza mu kiganiro cacu turazi ko muri benshi abarundi bako radukurikirana ijya nino kwisi tunasaba imbabazi abaturungikiye nimero do telefone bari mu Burundi ntidushobore kuba turiko turabahamagara muhinga bw'ivyuma bariko baragerageza ariko amatelefone yo mu Burundi ntariko biroroha ko tubaronka muga turabandanya tugerageza kugira ngo nabo bagire ico bavuze akabazo kawe rero Jean Bosco
je akabazo kanje mfite nasome ku nkuru kuri Facebook ikamazi ashobora kuduga kurenga uko yahora aduga kuvuga bishobora kurenga mu yindi myaka nko muri 2019 2018 2020 amazi yaraduze amazara siduka menshi niyo mu gihe yoduga gusumba uko yari yaraduze abantu benshi ni guca bimuka nk'abo bahepfo y'ibarabara impande ya Tanganyika kubera aduze gusumba uko yari yaraduze muri iyo myaka iheze ndumva ko ari ikibazo
reka tureke professeur Bernard Sindayihebura akwishure niwe mutumire wacu uno munsi ugira umunsi mwiza muri Mozambique.
Ok
ego professeur akabazo kavuye muri Mozambique nako
bizambosko ati amazi yarageze ku ntuze kubugera rudasanzwe ego micane iyo atagera kubugera rusanzwe sinari kuvuza induru ngasemerera kuko urumva umwaka cyane yageze kubugera rudasanzwe mugabo rero donc yatangwe kugera kubugera rudasanzwe kuva ku 2010 mu 2018 urumva rero urumva amazi ntingeza asubira inyuma gatoya nkaye Bujumbura amasaje inzu amahoteli urumva byakebijya mu mazi kuva muri icyo gihe byaragabanuka muci ego mugabo bigahita bisubira imvura iguye bigasubira bikaduga urumva byari byageze kugera rudasanzwe cyane mu mwaka w'2021 bica birasara bimwe bigera ku rugero rudasanzwe uwo mwaka nyine turimo uwo mwaka rero niho haruro nari naharuye rero uzogera ku rugero rudasanzwe kandi rukagera ku rugero twari twashyize ko 1990
Mbe muvuga gupima mupima gute hari akuma mukoresha muterera mwo kakagaruka kabahamado nibigenda gute ngo mupime ni rate cha gipima bavuga dusigure gato ngene mupima
cyane bwatane kubera kuko hajya ku byaga tanganika urumva bahingi hari ikintu gishize ngaho cerekana rero cerekana izometero ego cyane kandi urumva uri muri Tanzania uri muri Congo nababwiye yuko nkuko nari nababwiye nyine yuko ejo yari ku rugero rw'imetero 1600 n'amasantimetero 80 abari munsi yaho abari mu mazi rero urumva rero uca rukwira ibyo bihugu byose kweri
ibipimo byanyu sinzi ubuzima bw'ikiyaga ingene bimeze mugabo mwebwe ko mubikurikirana ngira murabizi ngira nabwo bugira ubuzima kikavyuka kikaryama umwanya mwiza wo gupima ni gute ni mu gitondo ni mu ijoro ni saa sita mupima igihe cyacu cyose kugira ngo mushobore kuronka ibiharuro biba bikwiye
muvuze neza cyane ikibazo cyiza cyane urumva ikiyaga turakimenyera nk'umwana ego cyane urumva rero hari aho hagera haza hari aho haza hari umukuba cyane hakaza hari aho hamwe yakira kugupima cyane cyane iyo Tanganyika
murakoze cyane gose twakenda nitanga simo nitanga ikaze ku juri y'America
Murakoze.
Uherere ganita.
Ndi mu Rwanda mu majyepfo mu karere ka Kamonyi.
Kamonyi havugwa make.
Izuba
ryinshi.
Nimeze nawe muri iminsi nta nyumva rero.
Ndiye no mu Burundi narumvise ko ngo risigaye rimina imbwa gahanga nkuko bavuga mu migani y'Ikirundi. Nkuza muri twaza amazi yo kunywa kuko urazi ko izuba iyo ribaye ryinshi ari byinshi umubiri udusaba nuko rero akabazo kawe kwa Professor Bernard Sindayihebura twagutumiriye uno munsi muri muri isanga
nagira ngo mubanze se kuri akuntu kiriya kiyaga cya Tanganyika uburyo kimezemo urebye nko ku gice cy'u Burundi no ku gice cya Zambia ni Zambia hari hasi
ego
mbwire unkurikize njye uko mbibona hari ubona ari nkaho hasa ni nkaho ariho ku marembo y'amazi no hepfo yaho tukabona ni ku marembo ese ari amazi ubundi akaba agira ikibazo cyane ari nko muri Congo kuko mbona ariho hari menshi ni hamanukira cyangwa nuko ariho niho ku marembo yayo n'ubundi
kareka kwishimo
mbona igice kinini cyakabaye kigira ikibazo ni muri Congo
reka twishure nimba ari ivyo canke atari ivyo urakoze nitanga
ego
professeur
arakoze cyane burya mu Kirundi hariho ibintu cyane cyane usanga bigoye kwishura ariko ntibigoye hariho rero kugene ibicapfu ngaha ku isi ducapa hajya no mu ruzi nyine hajya naho nyine haranduka ngo nka kamaruka ego ugiye kuraba kandi muri Tanganyika naye amakarata ariho yerekana ubene amanuka hariya rero muri Zambia rumba haramanuka uko n'ukuri nyene uko n'ukuri mugabo rero iyo nayi ni watsa ari hejuru hitwa ko ari hejuru Tanganyika yaduze nawe nyene iraduga mugabo urumva ntiduga ku rugero rumwe ego cyane ego haramanuka no mu Gifaransa bayita makuru batimetric mu Gifaransa niko bayita
ego murakoze ya Tomoke wahari muri mu karere ka Kamonyi Ernesto ikaze nawe
ego
uherere ga Ernesto
je ndi ngaha mu bukeye
uri mu bukeye ndahabona muri mu ntara ya Muramvya
ego
ahahoza abami ba kera
ego
akabazo kawe rero Ernesto ama telefone ya Alliance mu Burundi ari kurumva turakuronse turahishije neza akabazo
jewe ariho ibintu naye naravye muravuga yuko iruze ikiyaga kizoduga cyane ku mametero menshi cyane
santimetero
amakilometero
oya
bimeze neza dusigurire ukuntu bimeze aho bizogarukira nk'abahinga nyene
hari ibyo professeur yasiguye gume ku murongo ndamusaba imbabazi mu Burundi hariho igice
cyiza cyane nareke ndamusigurire
ego mu musigurire professeur muzaba mukoze aca guma ku murongo kubera ko buke niba dufata neza kuri shortwave ego
nagerageze ntunze yakurikire byo bari byiza cyane urumva ndamukenguruke cyane Ernest ava mu UK urumva rero kuva mu kwezi kwa mbere itariki 18 gushika umunsi wa Mungu itariki 2024 kwezi kwa gatatu urumva Tanganyika gwaduza amasantimetero 41 amasantimetero siyo metero ntavuga ibirometero n'amasantimetero mugabo urumva ayo masantimetero ni menshi cyane ayo masantimetero ni menshi cyane urumba rero kuba ariko rero kuba aho Tanganyika itari ifite ibibazo yari ku rugero w'imetero 1,045 urumva gushika rero ejo hahise harenga ko imetero n'amasantimetero 80 urumva ko ari umuntu mugufi yakatamigwa arabyumva kuvuga rero yuko aho ibibazo iyo harenze ko ni santimetero imwe urumva n'ikibazo rero mpereye rero kubiba ntuze nk'ibyo ijebu yari haduhaye bari bavuze yuko inyuma y'amata 19 hazogwa imvura nyinshi cyane nari naruye rero yuko Tanganyika izogera ku metero 70 n'amasantimetero 12 hariho n'abari babeshe rona kuri interinete abantu bavuze ngo izogera ku metero 77 n'amasantimetero 22 sinzi wabikuba wumva hariho sinumbaze ego ariko rero ibyo rero ubuhereye ku biharuro ise nagiye ndaharura mu myaka yahise nk'abahinga mukorarwirana ry'abantu babyita projection urashobora gufata ibiharuro bya kera ugacukoresha akavuga ngo rero niyo imvura iguye iyo bisa nk'iyaguye mu 2021 urumva iguye ikarenza ko urumva hashobora no kurenga urumva rero dose byashika rero nuko sinzi ko noba nagerageje kumwishura
ego yatomokeyego Ernesto ugira umunsi mwiza ngaho mu bukeye
ego murakoze kudutegura ibintu nk'ibyo
ugira umunsi mwiza rero
ego murakoze cyane
ego twakire na Jean-Marie kuyundi murongo wa telefone Jean-Marie ikaze ku ijwi rya Amerika
ego murakoze cyane
uherereye ga Jean
mu Burundi
amagana he
Presidente ma Bujumbura
amatelefone arakunze ni sawa akabazo kawe rero kwa professeur Bernard Sindayihebura
akabazo kiwanje kavuga uko mu bisanzwe twagomba kumenya impamvu uruzi rwa Tanganyika ruduga kubera nk'ubunye ruri ko ruduga biboneka nayo kumenga mu gihe cy'imvura nyinshi ese amazi aduga kubera imvura cyane aduga kubera ibindi bintu kumbure umuntu atazi
n'ubu
akandi kabazo kagira kabiri
yego
nimba amazi ya Tanganyika aduga kubera imvura nyinshi bokora iki nimba aduga kubera ibindi bintu umuntu akaze ese hoho tokora iki n'ibyo bibazo byamurakoze
akabazo k'icokogwa nari nasabye professeur yuko tuza kukishura inyuma mugabo n'ubu ndamusaba imbabazi arakubwira amajambo make kuko ico kibazo c'ibiterwa navyo yari yamaze kucishura mugabo kuri atuzi ikibazo c'ama telefone twari dufise nuko mutariko murashobora kutwumva neza ariko ndamusabe akwishure muri make kugira ngo nturarane inyota kandi twari twarusamahigwe kuronka udusigurira sivyo
ati mbega impamvu cyane mu kuduga ati karatambura ikiragwa atibuye hehe wi nibyo cyane kubera uko izo yarampaye n'ibiharuro imvura yaguye mu kwa kabiri kandi yaguye mu kwa gatatu haguye imvura nkeya cyane nabwiye yuko burya imvura igwa inkunze ituma Tanganyika iduga yo mu Burundi ibice bigusa muri cyose Zambia 56 ndabisubiyemo hanyuma igihugu cya Congo 46 hanyuma 41 muri Tanzania urumva rero imvura nyinshi iguye ivuye muri ibyo bihugu irashobora gutuma rero Tanganyika rero buduhu yarambajije ikibazo ati mbega ibyo kubwa turabivuga hanyuma si mbega imvura ari nyinshi uko guke none ga mugenzi kwa nta muntu yobuze imvura nyinshi yo kwigoya oya ntuyishobora kuyerekana gatoya ahubwo utabwitegura mbega huko guki haguye imvura nyinshi nibaza ko ari byo bibazo muzakumbaza hanyuma kumbure ntagaragaza kwishura
muraza turashaka ko tuza gufundikirira kuri ico kibazo cicokogwa ego turiko turasozera kino kiganiro Jean-Marie ugira umunsi mwiza ngaho mu gisagara cha Bujumbura hanyuma rero mwishura ibibazo by'umurwi wa mbere twafashe imbere harakantu bavuze ati kuvogera baravogere Tanganyika ikiyaga kiravogerwa ni gihugu kivogerwa gute
ego urumva tumbega utimbega kubogera kibogera gute urumva hari metero mu Burundi nabwiye yuko hari metero 5 bashinze ibyo rero byabaye kuva ibihumbi bibiri na kabiri umwaka nyine ego urumva rero usanga hari abantu kumbure niyo abantu bariko barababwira ati gahuye Tanganyika izoduka akavuga ati abo n'abahinga rimwe rimwe ati n'abangushi barabeshe urumva rero burya abandi bose ari abatwara ibihugu ari abahinga batandukanye bose bakora kumwe hanyuma bagafasha kugira ngo batange rero icyumviro kirama urumva rero ngaho ibujumbura kuva igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane aho yaduga ujya usanga bivuze ko iruhande ya Tanganyika abantu baho bari bakeya cyane nicyo bituma ibintu byononekaye byabaye bike cyane ubu rero nko mu gatumba burya henshi uravye ugene hari hameze kuva kera hari ahantu batubaka mugabo rero bashobora kubaka kubera kubera kuko batafashe ibyo biharuro bya kera igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane abahinga munsi bose barakubatse mbega aho hantu kugira ngo imbere y'uko wubaka n'ahandi mbega ahantu harigeze kuba umwuzurira abahinga ni kiminsi yose bamwe bakubaza muri icyo gihe rero hageze ku rugero rungana hehe hanyuma rero ibyo bica bifasha kugira ngo bitunganye imyaka izoza ntibasubire kugira ibibazo abandi ariko bakora rero twebwe rero ntiturabe rero ibyo twatakaje na gatoya abo turaye ibyo dusigaze kandi noneho kanatsinda dufite byinshi cyane ibyo rero bizaca bidutuma ahubwo bitazo kwitunganya mu myaka izokurikira n'ahandi kuvogerwa ko byarabaye
ego nashaka kumva kuvogerwa gute no kuzana ya macupa bagatereramwe no kugira iki nashaka kumva ko kuvogerwa ingene biba byifashe iki yaga kivogerewe
urumva kuvogerwa nibaza yuko yagombye kuvuga kubaka mu kajagari kubaka nk'ahantu hatategeza kubaka nibaza yuko ariko nabyumvise
murakoze cyane twakire Kadafi ku yundi murongo wa telefone Kadafi kaze ku ijwi rya Amerika Kadafi uratwumva
ego ndabumva cyane
uhererega Kadafi
ndi muri Kenya
Nairobi canke kuri ya Nairobi
ndi muri Turkana West ni kuri Nairobi
Turkana West ego akabazo kawe kwa professeur Bernard rero
akabazo mfise no baza nti leta bena bahinga n'igiki bategekanije mu gihe amazi yotera kora bamaze kuvuga ko azokwiyongera ibyo nibyo barabibona azokwiyongera nibyo leta yiteguye gute mu kurwana no kurokora ubuzima bw'abantu mu gihe iryo sanganya ryuba rishyitse ikintu nacyo nashyikiriza ntibavuga ngo abanyagihugu baravogereye ngo abanyagihugu barasuzugura
ntabyo yavuze
ntibafata ko abanyagihugu bato bato kubera turabizi mu Burundi benshi nta mashuri menshi bize n'abize menshi usanga by'amazi ko batabamenyereye nyine haciye imyaka ijana leta usanga atakuntu yagiraga aho kuzirabera nk'amavideo cyangwa iyo haha amakuru nyine kera byigeze kuba bimeze
gurakoze
hari ibihugu birimo amazi menshi ndetse asumbana Tanganyika leta usanga hariho nk'abasirikare bagiye gukora ibyo bintu hariho umugwi w'igisirikare ugiye gukora abantu mu gihe kuba habaye imyuzure kubera ubuzima bw'abantu ni ikintu gikomeye kandi n'umuntu umwe atakaje ubuzima n'uruhombo ku gihugu
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho muri Kenya Kadafi
ego murakoze arakoze cyane
Kadafi kandi atomboye ahubwo muze muce mumpa na telefoni yiwe kumbure adatandondera byomfasha aho nandika icyo gitabo hari mu bihumbi bibiri na kabiri nari navuze yuko muri icyo gihe aho Tanganyika yaduga Lake Kivu Turkana na Victoria na Fleuve Congo byari byaduze nk'uko nyine icyo maze kumenya cyose ni uko Fleuve Congo nyine yaduze nagomba rero asatse tabe tubwiye hano ngaha nyine ubugene bimeze ngaha Turkana nyine urumva ibiriko biraba ngaha mu Burundi biriko biba n'ahandi kuko rero ariko cyane mu isi yose hanyuma ikibazo cya mbere yavuze ati mbega ati abahinga na leta bariko bitegura gute kugira ngo barokore abenegihugu cyangwa abanyagihugu yakoze cyane kuri iyo ntererano yaravuze cyane ubu angaha mu Burundi abatwara baramaze kuraba ibyo bita repartenaire de developpement hari ibikorwa bariko barakora ngaha kuri Tanganyika kugira ngo byihuta cyane ibyo baramaze kubikora rero hanyuma rero tumaze kubatera akamu hanyuma rero hariho ikintu bita plateforme pour la prévention des catastrophes ni ukuvuga abatabazi nawe nyine ibyo bintu iyo sitire mu Burundi ngaho iriho ariho rakuwa uje kuwa uje nga mu wundi pacibindi bitandukanye cyane niyo rero yama yigisa abantu ukugene iyo habaye umwuzurira icokogwa kandi rero kuwa uje rero nga mu Burundi iri mu mitumba yose aha rero bari ku kivi nta kibazo areme na leta iri hejuru ikindi yari yakora avuga rero avuze yuko bavogereye no kuri sinavuze ko navogereye na gatoya oya mugabo rero aho byabaye mugabo rero ega burya aba bavogereye si bakoze amakosa n'abantu basanze ayo maparcele unga kuko ababayeho nko mu gatumba hari umuntu agiye kuraba ambwiye ati natewe n'amazi ati kuva imyaka 60 iba tewe nitwaye tugiye tubibona rero kuko bari babizi abantu babizi rero niba bari bategeka kuze bategereza kubabwira hanyuma abantu ibahubake
Mbega professor tuvuze nka gatumba hari hantu barakunze kuvugwa imyuzure myinshi ariko iyo bagiye kuhubaka iyo myuzure umuntu arashobora kubona kwizuba mu myaka 50 abahinga murayibona ati ahantu nyamara ingene ndahabona mu myaka 5 ntuhirahire ngo hashiribuye hazo murayibona hakirikara imbere ko abanyagihugu bahaba ibizoba muri 50 canke mugarukiriza hagufi na hagufi
burya ibintu zibiza cyane cyane abahinga babitangwe n'ibintu twatangwe vuba cyane najewe imbere y'ibihumbi 2000 ntabwo nari nzi na gatoya na kenda byandikamo donkure abahinga batandukanye baramaze kubivuga abandi rero iburaya barasitiye hari ubwo kuva kera kuva ibinzana n'ibinzana rero cyane mugatwebwe rero dufite ibiharuro biva nk'aho 1964 mugabo jewe mva 1987 awita sanareyi yazanye muri iki gihugu aho Tanganyika yagera Tanganyika rwarigeze no kuduga bujya 1937 naho nyine byarigeze kuva naho ntaye nayo babwiye idere nayo byanyanditse mu gitabo cy'uwanze rero ibyo bintu byarabaye ibyo rero bibaye ni twebwe twitako turabahinga twamaze kubyerekana hanyuma leta itegereza kubikorera ko kugira ngo bitume rero abantu ntuzi ububabare bube butoya cyane
Ibiba rero muri Tanganyika bica bigenda gute hari ya mafi hakabaye ingona hakabayo hagi ibindi bibayo ni nk'ibiki hariho na bya byatsi bindi bikuramwe bavuga ko bishobora gufasha mu gukingira ibidukikije iyayo maza duze ku rugo rugero mwadusobanuriye ko kuva tugitangura kino kiganiro vyo bimeregwa gute birarengegwa biraryohegwa kuko byagenewe kuba mu mazi canke birabangamirwa kuko amazi abaye bibanye byinshi
jewe reka mu nkundire no kuri cyane ko kurumba jewe nkuko na mu gifaransa mu kirundi bafite pima mu gifaransa babita abatopographe geometrique urumva rero nije nize ibidukikije nije nabize mugabo sindi umuhinga cyane mu kuraba ibikoko ariko rero nje namaze gutembera mu bwato hanyuma abahinga twari twajanye twarabonye yuko kubatangana ikiduze ibiboko ahantu hariya ntunze nga mu kinindo ahantu mu byatsi yabiza ari byinshi cyane urumva bimerewe neza kweri cyane ukagarika yatuze kwiyeengo aho rero twe twarayibonye aho bizanazandira mugabo ibindi vrema sinakubemera kwegeka ntabizi na gatoya mugabo ikintu nacyo nabonye kandi nabibwiwe naho muri marine barambwira ati hari ibintu bitandukanye tari bwabone hariho ibyatsi biva hariya bivuye hariya ruguru bikaza ari byinshi cyane ati ibi rero twabibonye kuva mu 2021 aho Tanganyika yigeze ku rugero runiniya cyane ibyo rero bizana n'umupfunda kuko ubu irafise inguvu idasanzwe kubera Tanganyika igeze hejuru arayizana igaterura nk'ikintu gifise nk'amatoni 10 ukayitera hasi
kubera ko gifise inguvu kiba gifise inguvu ngira ngo kubera ibyo bizi biba birimo kandi
haragera igihe akaza umuyaga mwinshi cyane ugasanga rero kubergeze hejuru rero bigaca bizarane n'ibyo byatsi
ego tunatumira abariko baratwumva ku iradiyo ku ijwi rya Amerika kuja kuraba video iri kuri Facebook yacu VOA radio yacu aho muza kubona ubwo ruziko rumeze tunashimira professor yaduhaye ico kiganiro kugira ngo abidusigurire ari ndani muri Tanganyika abitwereka hanyuma rero muti amasantimetero 20 ni asigaye kugira ngo ibipimo bice birenga Polo nayo ikivuko cha Bujumbura kishwagwemo nayo mazi ha muraba ivyo bishobora kuba mu gihe kingana gute
je urumba sishobora kubivuga cyane mugaba urumba mpereye haraho vraiment urumba rafite biharuro haraho mere kubiharu by'ibihumbi na mirongo ibiri na rimwe Tanganyika cyane rwaduga mu kwezi kwa gatatu rwaduga cyane mu kwezi kwa kane turaje duhereye nka Karorero imbere yanze reka bisome urumva kuva itariki mirongo ibiri na zitatu ukwezi kwa gatatu mu mirongo ibiri na rimwe kugeza itariki mirongo itatu n'imwe z'uko kwezi nyine urumva rero hari mu mezi hari mu minsi icyenda kwaduza amasantimetero ane ni ukuvuga rero amamilimetero ane n'ibice bine ku munsi akandi karorokeza ubundi kuva itariki imwe y'ukwa mbere ukwezi kwa gatatu gushika itariki cumi y'ukwezi kwa gatatu urumva hari mu minsi icyenda urumva Tanganyika rwaduze amasantimetero umunani kandi rero naho nyine kubera imvura yari yabaye ngiraho kumbure nkeya cyane hari n'umuntu yari yigeze kuwimbaza kuva itariki cumi na zirindwi z'ukwezi kwa gatatu umwaka nyine no kuwa gatandatu itariki cumi na zitandatu waramanutse amasantimetero abiri ariko ntibyabujije yuko rwasubiye kuduga ejo bundi aha rero iyo byo twumva bizova ku mvura iguye hanyuma rero natwe nyine mugabo ataka kubeshya no kubura amasantimetero mirongo ibiri asigaye ni make cyane kuko murumva mu minsi navuze yuko Tanganyika mu bice mirongo icyenda na bitanu ku ijana Tanganyika rugera ku rugero rurerure mu kwezi kwa gatanu urumva rero mu minsi icyenda rwaduze amasantimetero mirongo umunani shamura mwewe nyine urumva rero ahashobora gushikirwa rero urumva rero nibaza yuko noneho cyane mugabo noneho ababijejwe nari nayivuze arabatwara ngaha nyine ego kuko bariko batanga kubikora nk'uko mvuze nabitohoje kandi babimbiye kandi nanjye ndabakenguruka
yego none ga professeur Bernard Sindayihebura ka kabazo ca gihe nari nakabikiye kirageze hakogwa iki ku mpande zose kugira ngo ntihagire ibizokononekara n'ivyo nonekara naho bibagerageze ntibigire ingaruka ishobora kuba ndende hokogwa iki ku mpande zose z'abahinga z'abatwara igihugu z'abegereye Tanganyika abahaba abahakorera imirimo itandukanye
murakoze cyane kuri icyo kibazo urumva rero burya ahandi cyane cyane mwewe muri ibyo bihugu by'iyo iwanyu urumva uhereye ku mahinga ugahera abantu bazanye n'ibyo kuraba ibiza urumva n'abapolisi ngaha mu Burundi ugahera na kuba wuje abatabara imbabare ugahera cyane cyane na mwe kuba jurnalisite areba twe dutegereza gukora n'abatwara igihugu abo bose rero dutegereza gukora hamwe kugira ngo turabe icyokorwa rero aho tugeze muri iki gihe tugeze mu gifaransa tugeze mu kirundo ugenda bivuga eshyeri yitwa ruje urumva rero umaze kubona yuko Tanganyika imaze kwinjira muri poro ya Bujumbura akaba rero amahangare amaze kumererwa nabi urumva rero ni ruje hano hasigaye nk'aya masantimetero mirongo ibiri urumva rero ntimeze neza rero aho rero mugabo nayibabwiye vrema n'ukuri ndashimira cyane leta kuko ari utwara igisagara cya Bujumbura aho abantu batandukanye aho bose ubu bari ku kivu hanyuma rero hariho abajejwe rero cyane cyane ubugeni abantu botegereza kwitegura imbere y'uko umwuzure uzoba ubu noneho abantu baramaze kubimenya nk'ahantu barabwira ati twebwe turi ahantu hari umwuzurira hanyuma rero bakabwira ati mbe nk'ibi hari ndabahabatanga abandi baranyanse mbega ahantu hazashobora kugira umwuzure niba aba n'uyubu ibyo biharo namaze kubibaharihera aho rero basaba bavuga ati oke twebwe rero turi ahantu habi muri icyo gihe rero twitegura hanyuma tukaba turarondeyeho tuba rero ari leta rero ikirondera cyane cyane mbega ikirondera mbega abo bantu bangana gute wumva nk'ayo Bujumbura n'amaprovensi anakurikira urumva ni Bujumbura hariya mu Gatumba ni Bujumbura Meri ni Rumonge n'Amakamba aho hose bategereza guca barondera ati mbega abantu bashobora kuzokwimugwa ni bangahe rero bagahita barondera abagira neza bashobora kubafasha ari amahema ari ibifungurwa ari nk'amashuri muri iki gihe kubera abanyeshuri bakiri mu mashuri bakavuga ati mbega amashuri azoyimurira ko n'ayahe ariyo cyane cyane nk'ibintu biba byihuta bakavuga ati mbega mwebwe ari nko nka poro ya Bujumbura ibikorwa byaramaze gutangura ndabashimira
murakoze cyane
harimo na sato de pompage itanga mu bice mirongo umunani na bibiri kwijana kugira ngo ntitubure amazi
murakoze cyane
urumva rero abantu bose ibarabategerezwa bagafata abahinga babo
murakoze professeur murakoze cyane akanya karatujane tubashimire professeur Bernard Sindayihebura muhinga mukabana mwigisha kuri kaminuza y'u Burundi ejo nitwongera kudodora muzo twitabe kugira ngo muduhe umuco kubitandukanye kuri Tanganyika kuri micro yari Diane Ninahazoe bakoze abo twabanye mu buhinga bw'ivyuma Nadia Taha na ingenieur bari kumwe tubifurije umunsi mwiza.